Muteza matwi radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi mwatwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, naho ku rubuga rwa internet ni kuri www.radio.com. Mwiriwe neza nshuti muduteza amatwi, niyedirwe mu basuza kandi mbayikaze makuru yacu yo kuri isa.
Turamaze kubona muri aka karere abakuru b'ihugu batari bake bashekiriza yuko batazitoza, ariko hageze bikaba ibindi bintu baravuga bati abanyagihugu umugambwe batugoye. N'ubu hari abantu bagifise amakenga, ntihuve muri prodibo tubivuze uko baravuga bati ibi bintu ni kudusinziriza.
Uwo ni Leonce Ngendakumana wungirije umuyobozi w'ishyaka Sahwanya Frodebu ritavuga rumwe na leta y'u Burundi, agaragaza amakenga ku byavuzwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ko ataziyamamariza kongera kuyobora u Burundi mu matora y'umwaka w'2020.
Ikintu na kimwe umukuru w'igihugu yavuze kitumvikana, yaramenyesheje abarundi n'amakungu yuko ikiringo ciwe ca nyuma kizorangira mu mwaka w'2020.
Uwo nawe ni Jean-Claude Karerwa, ni umuvugizi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Iyo nkuru n'izindi zivugwa mu karere turazigarukaho mu kanya gato. Umuvugizi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi yongeye gushimangira ko Pierre Nkurunziza, perezida w'u Burundi, atazitoza amatora y'umukuru w'igihugu mu mwaka w'2020. Ni nyuma yuko bamwe mu bakurikirana hafi bya politike mu gihugu bavuga ko atazongera gusubira bagaragaje amakenga ko ibyo Nkurunziza avuga byo kutazongera gusubira kwitoza azabishyira mu bikorwa. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Evariste Nzikobanyana.
Mubatatahuye ijambo ry'umukuru w'igihugu ry'inyuma yaho atereye igikumu ku ibwirizwa nshingiro rishasha, harimwo abanyepolitike. Agace k'iryo jambo rya perezida Nkurunziza, abanyepolitike bavuga ko karimwo igipfungu kajanye no gusubira canke kudasubira kwitoza mu matora y'umukuru w'igihugu ya 2020. Leonce Ngendakumana, icegera c'umukuru w'umugambwe Sahwanya Frodebu, ari mu banyepolitike bafise amakenga.
Turamaze kubona muri aka karere abakuru b'ihugu batari bake bashekiriza yuko batazitoza, ariko hageze bikaba ibindi bintu baravuga bati abanyagihugu umugambwe batugoye. N'ubu hari abantu bagifise amakenga, ntihuve muri prodibo tubivuze uko baravuga bati ibi bintu ni kudusinziriza. Ibyo rero uri kuragira politiki birashika ukagira amakenga ku kibazo. Iyo ufite amakenga rero, ikikura amakenga nuko ibyo abantu babemeranije bijya mu ngiro, nuko haba ibiganiro. Nibaza rero yuko abanyapolitike nuko bameze, erega bagenda bakurikirana uko ibintu biba n'ingene biriko biragenda.
Ayo makenga ariko ntagaragara ku ruhande rw'umugambwe w'abadasigana Iprona. Abel Gashatsi arongoye uwo mugambwe yabwijwe rya Amerika ko abadasigana batahuye ku mukuru w'igihugu ahari muri kino gihe yashikirije ko atazitoza muri 2020.
Muri bitwaye duhitemo byo kwibwisha ibwiriza nshingiro, warumva abanyapolitike hakuvuga ibiri mu ibwiriza nshingiro, bo baca batangura kuvuga ngo umukuru w'igihugu ngo yagize ibwiriza nshingiro ngo kugira ngo azoca aguma ku butegetsi gushika mu 2034 umengo niko bavuga. Ubu no munsi rero iryo jambo yashikirije nova ko ari jambo gihumure, ni jambo rica rituma abo bari bamaze iminsi babesha, abo bari bamaze iminsi babona mu Burundi umukuru w'igihugu wenyine, ni ukuvuga kandidatire y'umukuru w'igihugu gusa, nibaza ko uno munsi bazoheza bakabura icyo bavuga. Ikindi dushima ni uko yubahirije ibyo yari yarasezeraniye abarundi n'amakungu mu 2015, byerekana rero ko yubahirije ibyo yashikirije, koko yerekanye ko ari umushinga ntahe ativuguruza mu ijambo.
Ijwi rya Amerika ryegereye n'abahinga mu bya politike. Umwigisha wa kaminuza Julien Nimubona afise umwihwezo ku ijambo ry'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza mu gace kerekeye ibiringo by'umukuru w'igihugu.
Avuze ati je ndahejeje ibiringo, ni ukuvuga manda, usome amategeko utagiyemo kwiyumvira ivyo yiyumvira wenyene canke ivyo ashobora kugira. Nibaza yuko yavuze yuko ibiringo vyiwe vyo gutwara biheze, kandi nivyo yavuze n'igihe yagomba kuja mu kiringo c'imanda y'2015, uretse ko imbere yaho yavuze ko atabindi biringo azofata. Abarundi ubuye hari ikibazo gikomeye cyane kandi kigiye kudutera ingorane mu kugira ngo igihugu cacu kironke amahoro n'umutekano bikomeye na demokarasi sasagare, no kwizera ijambo ry'abatwara. Abarundi ntibacizera abatwara babona yo kumenga bashobora kudagenda ijambo bashikirije naho ndavyumva ivyo bari ko baravuga naye handi nibazo ko yavuze umuntu atahura yuko mu mwaka w'2020 yuko atazosubira kwitoza
umuvugizi w'umukuru w'igihugu yatomoreye abarundi n'amakungu kuri no gatandatu ko Petero Nkurunziza avugira atazosubira kwitoza mu matora y'umukuru w'igihugu mu mwaka w'2020 Jean Claude Karegwa akaba yabwiye ijwi rya Amerika kuwavugira nawe nyene yari yabitomoye
akintu na kimukuru w'igihugu yavuze kitumvikana mu ijambo yashikirije kwigenekerezo ry'indwi ruheshi muri komine ya Bugendana mu ntara ya Gitega yaramenyesheje abarundi n'amakungu yuko ikiringo ciwe cyanyuma kizorangira mu mwaka w'2020 yaravuze neza ati kubinyerekeye niyemeje kandi niteguriye neza n'umutima wanje wose n'ubwenge bwanje bwose n'inkomezi zanje zose kuzoshigikira umukuru w'igihugu mushasha tuzokwitora mu mwaka w'2020 arinza avuga umukuru w'igihugu mushasha no kuvuga ko atariwe ibyo abantu bavyumve neza
bisigura yuko Petero Nkurunziza mu kiringo gikurikira atazosubira kwitoza
ibyo bintu nibaza ko byumvikana cyane uko niko yabitumenyesheje
ariko rero bwirizwa nshingiro rishasha nta ndahamwe ribuza umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza gusubira kwitoza
yego me bwirizwa nshingiro riramuha uburenganzira nk'abandi barundi bose gusubira kwitoza ariko niri mutegeka gusubira kwitoza ko rero itamutegeka gusubira kwitoza akaba nawe yemera ko adashaka gusubira kwitoza izo nizo dusha dufata
umuvugizi w'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza anakurira inkoni kugishitsi abibaza ko bagumya banga ba CNDD-FDD bashobora kumusaba ko bomushira imbere Jean Claude Karegwa akavuga ko naho bohimusaba atazobakundira ariko ko ashobora kubafasha gutora uzo musubirira Bujumbura Evariste nziko banyanka ijwi rya Amerika
Mu Rwanda muri iyi minsi haravugwa umubare munini w'abari bafungiwe ibyaha bya genocide bagenda basoza ibihano byabo Ijwi rya Amerika ryasuye abatuye mu murenge wa Mwogo basanga mu gihe gito bamaze mu buzima bwo hanze bamaze kwiteza imbere ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Sumutakaboye
Muri iminsi benshi mu bari bafungiye kugira uruhare muri genocide yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 bamaze kurangiza ibihano byabo nyuma ya genocide yakorewe abatutsi abantu basaga 120 nibo bari bafungiye mu magereza anyuranye y'u Rwanda bakekwaho kugira uruhare muri genocide nyuma y'imyaka 24 genocide ihagaritswe abasaga 190 barafunguwe bamwe basanze ari abere abandi bagenda barangiza ibihano byabo Ijwi rya Amerika ryasuye bamwe mu baherutse kurangiza ibihano batuye mu murenge wa Mwogo mu karere ka Bugesera ni mu ntara y'Iburasirazuba nsanga bashishikariye kwiteza imbere nk'abandi Banyarwanda Gashumba Yonasi n'umwe mu baherutse gufungurwa amaze amezi atatu afunguwe namusanze ari mu bikorwa byo gusana inzu ye yasanze iva cyane Gashumba avuga ko agiye gukora cyane kugira ngo arebe uko yateza urugo rw'imbere nyuma y'imyaka myinshi atarurimo
nayo mfite inka hano nsanga barazigurishije n'indi nahasanze ikimasa ndayigurisha nemera ndagura amabati Anzana nasanze musozi bibishyimbo ninge wabihinze na araje ndahinga ibishyimbo bireze ndamwongeye ifashe neza ibi byose nasanze yabifashe neza cyane ari inka namusigiye izo nasanze zuzuye urugo hari abandi babiryaga bakabasindamo bakayarara mu bubari bakarara hose ariko ntago yigeze abikora
hirya gato yo kwa Gashumba naho hatuye umusaza Murima Gaspar nawe wafunguwe nyuma yo kurangiza ibihano bye afite iterambere rigaragarira amaso afite inzu nini y'amabati afite inka mu rugo ndetse afite n'amatara mu nzu yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko nyuma yo kurangiza ibihano yakoze byinshi kugira ngo azamure urugo rwe rwasaga n'urwasenyutse
Naje nyine mpita ntangira akazi ko kuba. Nasanze urugo nyine nakuye ko insina nasanze zacitse nkongera nkavugurura nkatera bundi bushya.
Ndabona ufite amashanyarazi. Byose ni wowe wabikoze umaze kugera hano?
Ibyo ngibyo nabyo mbikoze vuba ahangaha bitewe n'akantu natanze na none nkabonye udufaranga ntaga kudupfusha ubusa kugenda mu kizima nkoresha ibihu buryo nyine ngo gicane. Abaturage nabo banyakiye neza ndakubwira nti n'abantu barakoze genocide ngamba nabo mpura nabo tukaganira
imiryango yongeye gusubirana nyuma y'igihe abagabo bafunze uyisangana akanyamuneza umugore wa Murima umukecuru umaze kugera mu zabukuru yabwira Ijwi rya Amerika ko kuva yarongeye kubona umugabo we ashatse yapfa
numvise umuntu yashuhuje noneho ndakomeje ndicanda tuje nti uwo muntu ushuje w'umugabo muri iri joro aturutse hehe abantu bateye ko tureka tuherekeranye turi buwariwe turekeranye rero ubwo inzu yari ahangaha irembo ryari hehe nuko ndusohokira dusanganiwe turamura mucyasanze tunaburayeye ariko turiyeranje dushaka ukuntu twamuzimanira buracya mu gitondo rero akambwiye ati nta saha yange igomba gufuza bwakiye mu gitondo rya mu rutoki hari inkonya kaje konyora nanjye nkaje inyuma nkamufasha tugahinga atera uducinya turera niyo ngiye mu buri ntabwo nikanga umuntu waza kumpohotera gukomeza kandi kumwe n'umutwari ndishimye pe niyo napfundumva nta kibazo
ujubasha kumushakira kangwa se mutware nyine ngo mwiteho
yababa shobuka kamase turakabika mu kavito tukagasogongera nta nzara nta myota nta gahinda afite
nubwo hari abasubiye mu miryango bakakirwa neza ariko hari ikindi cyiciro kigera mu baturage bagasanga ibyabo imiryango yarabigurishije cyangwa se bagahita bimukira ahandi kubera ipfunwe ryo kubana nabo biciye. Madame Françoise Wantege ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Kagasa mu murenge wa Mwogo mu kagari ka Bugesera yemeza ko abafunguwe bakagira amahirwe bagasanga abagore babo bakibategereje bakomeje ubuzima neza. Uyu muyobozi avuga ko ikibazo kinini cyagizwe n'abagabo bafunguwe bagasanga abagore barasize urugo bakajya kwishakira abandi bagabo. Uyu muyobozi asobanura ko hari n'abandi bafungurwa bagatinya kongera kubana nabo basize bahekuye bakajya gushaka ubuzima mu tundi turere tw'igihugu.
Ubona nyine aza yikandagira akumva ko nyine wenda wakiri inyuma ari nk'uwasize umugore akamusanga mu rugo rwose nta kintu babaye. Ariko mfite imiryango irenga itanu bagiye bafungurwa bakajya mu mutara. Ikindi nanone mbona hari ni nk'ipfunwe ko ahantu wakoreye ibyaha nubwo ndabirezukanemera n'icyaha kubuhura n'abantu wakoreye ibyaha wiciye abantu ukabona nda nk'umuntu wacitse ku icumu aho ngaho wamwiciye umuryango wamusize ari nk'umukecuru aho ngaho utagira umuntu n'umwe mu rugo kandi yarabyaye yarafite n'abuzukuru nabyo bikaba byabatera ipfunwe cyo kuvuga ngo ntago na muri uwo muryango.
Imibare itangazwa n'urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa igaragaza ko mu Rwanda abantu bagera ku 60,000 aribo bafungiye mu magereza anyuranye yo mu Rwanda. Muri aba abagera ku 30,000 nibo basigaye bakurikiranwa icyaha cya genocide. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Mu gihugu cya Kenya abagabo bamaze gusobanukirwa n'akamaro ko guhagarika imbyaro. Abikora bavuga ko ahanini babashaka korohereza abakenyezi babo hamwe no kwirinda kubyara abana benshi badashoboye kurera. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Willy Kanez.
Isaac Daga umugabo yavyaye abigeme babiri yabakumbwa mukuru Nairobi numwe mu bakenya bahisemwo kwihagarika kuvyara. Aradusigura imvo nyamukuru zayi mutumye.
Nilipona mefikia kiwango cha watoto
wangu. Maze kubona nshikanya abana babiri nkabona ko nifunze kuvyara byomfasha gutunga neza umuryango wanje nkabanzi ntakekeranya ko byotuma babaho neza kurusha mu buzima bwa misi yose eka no mu mashure kandi nkabona ko n'umugore wanje bizomufasha. Naciye mfata icyemezo kuko abagabo twishizemo ko abakenyezi ari bo bonyene bategerezwa gutandukanya ibyaha.
Family planning.
Izo mvo na muganga Chazo Chenga afisi bitaro bifasha abagabo bakeneye guhagarika imbyaro azemeza.
Sababu ya kwanza ni afya ya mama. Kwa sababu najua kuna
impamvu ya mbere n'ubuzima bw'abakenyezi kuko hari abagore bagize ingorane bagiye ku buryo butandukanye bwo gutandukanya imbyaro. Hari abaguma bava amaraso, hari abananuka, hari abamene ku mutwe wa buri mwanya, abandi umurindi w'amaraso ukaja hasi. Ubwo umugabo ashobora kubona ko ari ubuzima bw'umukenyezi butifashe neza agaca hitamo rero kuja gutandukanya imbyaro wenyine
peki yake.
Ariko bamwe mu banyakenya nk'ubu basanga bitabereye ko umugabo yisabira guca imbyaro.
Hili jambo hata mimi mwenyewe sio jambo ninaweza nikalikaribia kiurahisi kwa sababu
Biblia iki kintu nanje ubwanje sino gikora byoroshye kuko Biblia ivuga ko akonywe atazoja mu bwami bw'ijuru. Ivyo bisa n'ugushahurwa kandi umugabo ashahuwe ntabacujuje ubugabo. Gute wosubira kuvuga mu ikoraniro ry'abandi bagabo ucubikiremba ntusubira kugira ubushizi bw'amanga n'ukurinda
utakuwa na ile college
uko kunegurwa gidaga yakwiteguri.
Katika jamii na ndio nikatagulia kusema ni jabu hata tuseme watu wengi hawalisungumzii maana wanaposikia vasectomy.
Mukibano reka tuvuge ko ari kintu abantu benshi batavuga ko kuko bumvise kwihagarika kuvyara bibaza ko ubushobozi bwose bwaheze kutagishobora kurangura amabanga yabubatse mu muryango kamengo ntukira umugabo. Ariko nkuko nabivuze kubera gutahura rwose byatumye n'ubu mpagarara nkabwira abantu nti narabikoze. Ndizera ko ikintu nakoze gikwiriye.
Nimefanya hilo jambo na nikasikia linafaa.
Nahavuga ko yakoze bikwiriye. Mugango Chienge nawe yemeza ko hari abagabo bamwe bahora bicuza nyuma yo kwihagarika kuvyara.
asilimia 5 ya watu ambao wamefanya vasectomy wanaweza juta baadaye. Na sisi kama
ibice bitano kwijana by'abantu bihagaritse kubyara bashobora kwicuza mu nyuma, kandi twebwe nk'abaganga turamenya abashobora kwicuza mu nyuma nabihagarika kubyara bakiri bato bataragira ubugeni cyangwa ngo babyara abana. Ushobora kubwira umuntu uti ibintu koza ni ntasubirwamwo, ariko akakwinginga. Hanyuma uravye bwizwa nshingiro rya Kenya, umunyakenya wese umugabo n'umugore bafite uburenganzira bwo kubyara cyangwa kubyanka. Umuntu rero avuze ko yifuza kwi ifunga ntushobora kuyimubuza, mugabo uramubwira ko hari gihashobora kwicuza
ya kujuta.
Turetse bitaro byo muri Kenya bifasha abagabo bashaka guhagarika inzaro babanje kuriha amafaranga. Hari n'abahinga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bahora bakorana n'abaganga baba Kenya mu gufasha ababyifuza bakabakorera ku buntu. Mu kwezi kwa kane uyu mwaka honyene abagabo bagera ku 70 barahagarika inzaro muri uwo mugambi. Eroje uri kaneza, Nairobi, Ijwi rya Amerika.
Mwumvirizi gikino intamenwa utegurirwa na studio Ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishiramwe Search for Common Ground mu Burundi.
Nina nino muhungu. Ah, Jidi.
Ah. Nibiki wewe, nyirike nijyana.
Nibiki wewe.
Igitwe nacu mengo na amazi.
Ugura komeye Jidi. Wabonye saha ugiye. Nakazi kawe, jaba nahejeje no koga. Ifukure, ubwo nta soni.
Ah, bisa nijyamye akakukura.
Ah. Nanone
n'arinzi ndakwerekaga
cyane. Cyangwa tujye kwishure. Wowe rengo ngo ntujye kwishure? Ivyo bintu kurigira nibiki? Vyukareka kwisarisha sha.
Ndekasha numba n'imineke yo mutwe negeye. Ntugende ukambugira koko nzogende ejo nawe.
Sha. Cyangwa sha jide reka gufitina. Basi niwe abandanye umenetse uwo mutwe urani ibinini. None kumeneka umutwe n'ivyo byo gutuma usiba kwishure.
Jide sha ibete numba merewe nabi. Urazi nzoka na nyo yejo.
Yeah.
Wewe ni wabonye ko rashize ndya.
Cyanzoga.
Hajya na bwo si rikiriruka.
Oh, Jidi. Ubu rero, ugiru sibe kwishure kwera inzoga wanyoye. Mbeho ivyo bintu. Mbeho ivyo bintu tanguye byo kunywa inzoga byo nibiki.
Ni simu yomba yambyi ngo tujene ko kabere
yiki. Ah, muyo.
Agacha mirango ni fata icupa ndakuze. Bashinjana ri simu.
Nani icupa rimwe? Nijye rikugiza uko gacha Jidi. Aho usiba kwishure?
Kwica
parimwe.
Ishinze mutama ipe.
Ibya mutama bikurura.
Nk'abani yonca.
Biragusha.
Nyambara uko nta inda zimenyere basha no kudaho nadashwe mu nzira.
Yewe. None ari kijuju Jidi. Niwashobora kuvuga ko hazi. Urabona ingene meze icumba cyose kintu kinzoga. Ndabira.
Nawe ibiteka gusarisha nuko.
Ibyo gusarisha ni uri kusarisha.
Ibyo ari kubimenya ayareka reka.
Nawe konje gukubita.
Ni ryamire basi. Mugani mbari byo kujya baca nukuri ntusi gutaye impaye no mbikigo ikindi.
Nagira na byo nyenyera bibihaye. Yishinje kukwishisha inzoga gusa. Yibagira no kukugabura.
Ukaborobora wa mukobwa.
Eka mvuge cyane urindu ranyu.
Ukumva uri kuravuga ko yashatse kunyica akana tayebyo. Burya ntabakomereko nayo.
None mama wari bwigere wabana aguhitse inzoga nkizo. Ushaka kuvuga ariko atagukunda.
Urumva gitaro kuzana gaive?
Eh.
Ahari wanda kono ngo mutangure kurira.
None urabona ivyo utanguye kwigira. Kera mama atakubona Jidi. Nzi ko yamatubwira ngo twige dutere imbere.
Jidi. Ese ivyo me kwishure gaive tuzaba komeza amashure oya nawe.
Ndakubwire gashaji.
Uzaka ryo ntazotwa
ngo. Nimba warakunda mama, ndagusavye kuri kizimanura ya maduha. Naya handi. Bazovuga ko atigeze arera Jidi yo nukunda.
Ubwo basinzira ariko bireze isura ibe nukuri. Nihorere basi. Kene unza nifuko namira kugira ucugenda kwishuri
kubereka
imbaza ati ari ubabwira utaragwaye
kubereka imbesha ndababwira ko warayuborewe ubanzumara mari
reka shahibye te konsesera gashabi
ndabibabwira
ngende bazi ko ndiserije namwiza kabanga sivyo
sawa mugabo ntuzusubira ibintu nkivyo
ivyo
kujya navyo uravyo kubishuje jewe ndigire kwishuri sinche.
Bye. Mama Bosco, who can you come with? Direge to me, I fee, which I will try to come.
We bomb a movie. I didn't say Yemen or Komus Hokana. Well, we was a Katabaku. Never could ever jab our Mungu. Never do have a good Jamie Jesus. Umbesha,
ha! Yo yo yo! Ash! Yo yo yo! 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 Yo yo Oh, ya mi fanya ngasara.
No, no,
no. No,
no.
No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Icho womenya cyo cyo ga boss urya mukobwa atirizwa kuba kugaya niya bagukunda zotuma kwireherereza none aha ushima ntatwigira n'ubu nifikira ndevu n'umukobwa anda his
bega ivu ni kubera iki wicaye ngaha wenyine Shanga to get them one degree.
In the Kinesha Fara, John Vasha, people in the German.
The Roger Tower at the Conda requirement. I didn't know when you were going to talk about documents.
But again, the Chanza Shafa. No couldn't have a Kimakan. Was an animal and a shark with Kina.
Oh, we're queer and the guy. They couldn't feel what the Conda is. Mukasa is quite complicated to go to a big school.
Elega shafara vya gold.
David?
None mubu, kota atawa chueche yu mchira muhira. Ndo... Kashanu unyele kelegendu kine yu mbusha wukini.
He? Yasele mkiyuanyi?
No.
Wase nu mgole? He. Shangeni mye mimu kiyuawo.
Ibaze shafara. Wawo mbangivze vzore kakumba wazi.
Kwa yana tusha ibe. Mbila wase kongo kiwa na mwenye nyele kanji mkira wawo.
Numbaze mkawo jewe. Nani nibaza kwa zogumi wavo. Nato tukigumiri wachu.
I'm going to go to the house.
Niki tanga cyo ni wabakijyama.
Mugana wawe ntujyama hasi. Ah, igikuru nuko bo barera neza bakababera abavyeyi ko.
Mugani wawesha nuko vyemera ntakunda. Naho no babara ngasara, mama noko atogaruka.
Nuko nyene. aho bicano guhanura gashayi nuko wakwiha mahoro ukinda gushwana nabo ukabasonera
nubundi ndabasonera none nibindi ko ndabibwira wewe nta wundi nubigira
na Gidio nzudira muhanura yubese wabo radiko bahungu bamwe bagomba
kujya wewe Gidio wawe mbona bumvikana na ndebe baricarana bagatera n'inkuru ha
nyine ntiwumva nawe ujya mu kaso wanjye nkufata nka mama ariko kinjo
ugaragetse
cyewe ndazi kubizobwinda neza
shafara nzomusonera mugabo kumufata nka mama byongora
ntacuragira nibi bindi bya kwijyana
nasha
cyangwa hariyo tugende gukina recreation itarahera
nibyo shaho gitugende ndabe ko nogabanya ibivumvu ehe ngabari abadorine reka tujiyo bari
Dodo, picture I knew Harakayaka. Ubonagute,
where I miss her, I want who Papa Yozanga, who are not under begins a good.
Papa and Meranga. Con Hari get up, Namuanakanda Honam.
Where Kishan Yuram covered a cool guagua, go of Joshua Kazanga, to get the Hari in your machine.
Haria Naho, Namavazika to one. Yotios Ekatumenga and Hanaki.
Sawa ntangorane n'abaduseleva niho batubona.
Si byo nyene icyarare. Wabonye ko amaze kuza? Kandi rero no musi uri wagahiye. Yego sheri wanyi.
Uri decide humorez.
Aha yo.
Nibazane basiboke cyange nako.
Mushi. Okay, nibaguhe. Hanyuma sinsubire kumuvuze ngo monsieur. Bya nivyo ku ishuri ubu ndi sheri. Si byo?
Dodo,
we're vraiment. Ouah, jenga hano bangi bu.
Hey,
Washa, zana poka na kuku. Tiwa njena turabi.
Hey,
Dodo, tiwa belle, vraiment.
Merci.
Très belle.
Na wena chuba yeshi.
Aha.
Mama, na bikubgi.
Oh, la kuzi. Amaso ni menshi sante shashe me wongera usome no munsi ni kwihuta
ikana de sini huta cyane
aho
navuze ko kugava ya family
nibyo aho turashobora no gukubitira muhira tukaruhuka gatunda
sega tubanze tunywe ibyo turabira abahanyuma kandi ashonje na veterinaire nazi
Uyicarire ngaho uzubona abagushikiriye. Wibaza ko ntamaze kubituma. Erega ndakubabaye dore.
Merci chérie. Najye urabona ko ari reciproque. Ubu abandi bari muhira ntashobora ko nemera kugumana.
Nicyo gituma ndagukunda gusumba abandi. Boss! Hu! Mbega ujya muhimbi we ni biki?
Uri kuravuga ninde? Yo kumva ko uri kuramwita umuhimbiri yo kwereka.
Ndabi. Nta kirose cy'umuhungu ubona hari. Twe mbona kuma turaba. Sinzi ibyo ari byo.
Tagowe. Ehe ni fofana.
Fofana ni
mana yanje we.
Ni biki fofana. Sheri.
Nimutangwe kumviriza igice gikurikira cy'igikino intamenwa. Ufisi chuterera cyangwa ugomba kutwunganira twandikira ubutumwa bugufi kuri 71 372 940 Studio Ijambira abasenseye naho ubutaha
Barakoze cyane bagenzi bacu bo muri Studio Ijambo batugejejeho inkinamico intamenwa akaba ari naho dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha dushimire engineer wadufashe mu buhanga bw'ibyuma na Innocent Kimenyi wadufashe kugiranya aya makuru muri studio ya gatanu i Washington DC mwari kumwe nange Edirwema mukomeze muryoherwe na gahunda za radio Ijwi rya Amerika